imwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turabaramukije inshuti turi kumwe kuri micro, muri kumwe na Fidel Niyongabo, umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umugani wa Ildefonse Rugema, umwuzukuruza w'umwami Mwezi wa Kane Gisabo, yagenywe guserukira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi nk'uko byemejwe n'abashingantahe bahoze arabizigirwa, bakaba abanyamabanga bakuru w'umwami Mwambutsa wa Kane Bangiricenge. Mugabekazi Rosa Paula Iribagiza, umwana asigaye w'umwami Mwambutsa wa Kane Bangiricenge, akaba ari mushiki w'umwami w'u Burundi aheruka ku ngoma umwami Ntare wa gatanu Ndizeye, akaba kandi ari mushiki w'umuganwa Ludovico Rwagasore, aherutse kwemeza icese yongera arashigikira igenwa ry'umuganwa Ildefonse Rugema mu mabanga yo guserukira inda y'ingoma y'ubwami. Yatangaje ko yagenywe hakurikijwe imigenzo n'amabanga bigenga ingoma y'ubwami mu Burundi. Amenyesha ko bamugomwe kubera yitaho cyane gusubiza iteka ingoma y'ubwami mu Burundi ivugwa ukutariko kuva itembagajwe mu mwaka w'1966 nk'uko abivuga. Twatumiye rero umuganwa Ildefonse Rugema mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Mutumire, ndabaramukije.
Ego me, ndabaramukije.
Nashaka ndababaze, mwakiye gute igenwa ryanyu?
Ego, igenwa ryacu ni igenwa ritabaye umunsi umwe nabavuga. Ni ibintu byagiye biraba kubera ingorane zagiye zirashikira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi, hanyuma hakaba harabaye ingorane zigenda zirashika mugabo kubera bisa n'uko atamushinga ntahe mu muryango yaseruka, akaba ariho rero abanyamabanga bakuru b'umwami Mwambutsa wa Kane bangomwa bakangena kuserukira uwo muryango. Ibyo rero nabyakiranye novuga ko nabyakiriye neza kuko nari nsanzwe nitaho cyane izo ngorane zigenda zirashikira mu inda y'ingoma y'ubwami kugira tugerageze kuzitorera inyishu. Aho rero novuga yuko abangomwe kubera nsanzwe nkora nk'ubuserukira uwo muryango mu ntumbero yo kugira twisubize iteka.
Mwavuze ko habaye ingorane mu nda y'ingoma y'ubwami mu Burundi, nimba mutabona ari ibintu by'amabanga mwo tubwira muri make ibibazo aho byari byatumye biteba kugenda ubuserukira iyo nda y'ingoma y'ubwami mu Burundi.
Ikomeye twohera kuva u Burundi bwikukiye umuganwa Ludovico Rwagasore murazi neza yuko ari kumwe n'imboneza z'abarundi bagwaniye ukwikukira ku Burundi, ariko wewe agahita agandagugwa azira kurondera iyo ntahe kwisubiza intahe yo kwikukira ku Burundi. kufico gihe umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe harabandanije ubwicanyi bwerekana neza yuko bugamije ku guca umutwe inda y'ingoma y'ubwami aha murazi aba umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe mu 1961 harakurikiye n'ibindi bitarimo umuco yarasize abana babiri bakiri bato abo bana bapfira nka rimwe kandi atakiza cha epidemi twovuga cateye amugahe yicwa abana abo bana barapfa mu nzira zitumvikana hanyuma aho hari mu 1962
yego bivunagure bishobotse
yego me urumva rero ibintu byagiye birashika byerekeye neza yuko bigamije guhunya inda y'ingoma y'ubwami hanyuma murazi yuko acimya imyaka ine gusa Burundi bwaciye Burundi bwaciye habaye ihinduka ry'intwaro intwaro y'ubwami iratembagazwa haza inkore ya Repubulika murazi neza iyo habaye ihinduka ry'intwaro biciye mu gikenye intwaro ije iza ivuga iheru ivuga nabi intwaro iheruka ibyo rero nibyo noshimikira ko kuko intwaro y'ubwami yahavuye ivugwa nabi uko itari baracyoza intwaro y'ubwami mu nzira y'ikinyoma hanyuma ibyo byose kubera aba abitwa yuko bari mu nda y'ingoma y'ubwami baraturatuzwa bamwe barahunga ibyo rero bituma atawushobora kuvugira avuge ibitari bizo ibiriko biravugwa ukutariko ibyo murazi neza yuko no mu nyuma umwami wa nyuma w'u Burundi ntare wa gatanu yakuwe mu 1666 nawe akangazwa co kimwe na se wiwe mwambutsa wa kane byatumye izo ntwaro zaje ziguma zikanga yuko intwaro y'ubwami ishobora kugaruka arico gituma bace barondera umwami wa nyuma w'u Burundi ntare wa gatanu atakiri ku ngoma aho hari 1772 bamurondera iyo ari baramuzana kugira bamugandagurire mu Burundi ibyo byose bikaba byerekana yuko inda y'ingoma y'ubwami abari muri uwo muryango bariko baratotezwa hanyuma ntibyashoboka yuko hagira abavuga byari bigoye ubu rero tukavuga tuti aho ibintu bigeze dushaka kugira tugire icyo dushikirije abarundi kuko intwaro y'ubwami uko yahavuye abanyagihugu bavuye hasi ngo bayiyamirize na gato
yego
ahubwo ari ibintu byaje ku gikenye
mwavuze ko muri ko mugerageza gusubira gusigurira abarundi mwereke inda y'ingoma y'ubwami intwaro y'ubwami kugene yari imeze mwavuze ko abantu bayivuze nabi nkuko mwavuze abayitembagaje mu mwaka wa 1966 gushika ubu mukavuga ko batayumva abantu batayumva neza bayivuga utariko mwavuze ko mushaka kwisubiza iteka nimuzo isubiza iteka gute muri make
murazi neza yuko izo nibintu bigenda birahinduka uko intwaro zihinduka akahise ku Burundi nikavugwa uko kari hari nibi byahishijwe usanga abantu bagenda baratora abarundi bagenda baratora ukuri kuri kahise muri ibi bihe haciye imyaka 60 kuko ntushobora gutandukanya akahise ku Burundi n'ingoma y'ubwami mu Burundi n'abami mu Burundi ibyo byose bifatiye ku bwami ku ntwaro y'ubwami mu Burundi ntushobora kuvuga kahise utavuze iyo ntwaro y'ubwami aha rero kugira dusubize sukuvuga ngo nukugira twerekane yuko intwaro y'ubwami yerade urumva nta ntwaro ibura utunenge mugabo tugereranije n'intwaro zaje turabona neza yuko kandi ibyo si je nyine no bivuga abarundi benshi barazi ku inkoro y'ubwami yakuriye neza igihugu abantu bari bagifatanye mu nda ibyo bintu rero murazi neza yuko atana amacakubiri y'amoko yavugwa ariko ubu umukara mubona yuko ari byo biteye ingorane biteye ikibazo gikomeye Burundi aha rero no kugira kuko mu kirundi bavuga ati utazi uva ntumenye yuja kandi igihugu kirengagiza kahise kacu nta kazoza gifise twebwe rero ntituri mu ntumbero yo kugira ngo tuvuge yuko gusa intwaro y'ubwami yari nziza gusa dushaka kwinjira muri politique
turaza kubigaruka ko
abanyagihugu bamenye ukuri kuri iyo ntwaro y'ubwami
tuza ku mirongo ya telefone dufise Calixte uratwumva
yego ndabumva
uhamagaye urihe Calixte
yego ndabumva neza
ufise kibazo ubaza umutumire canke cyimviro ushikiriza
yego cyanze ndaza umutumire
kibaze
ni kuri none se ko avuga ngo intwaro ya cyane ngo yaruke neza kandi iboneka amasikari ab'umufi ujya nta bindi bwa byimeze bituma icyo gisabo cyabo inyungu ziri hehe kugira ngo bahambwe neza cyahura ntikumva ko hari agaciro gifite ibyo bintu avuga ngo
waduze ijwi ntitukumva neza
yego nuko mvuga nini ntitwumva impamvu avuga ati bosubiza agaciro kandi bagahambwa neza mu gihe atamwe amasikari kandi hari abantu bose cyane ko kugira ngo ni gihe n'indi kwa kabiri n'umubiri ashobora kuba ari gihe n'umubiri gifite aho na gatoya
murakoze n'ijwi ntiryumvikana neza ariko ibyo mwashoboye kumva ariko aravuga ngo ni kuko mushaka ngo intwaro y'ubwami ngo igaruke ngo nta bindi byabavyenyegeje inyuma mwa mwishura
ego icuna mwishuye ni turiko turarondera ku intwaro y'ubwami igaruka na gato si ibyo turiko turavuga dushaka yuko inda y'ingoma y'ubwami icyo twita famille royale mu gifaransa yuhabwa iteka mu gihugu ikemezwa kandi ikubahirizwa kubera ku isi yose aho intwaro z'ubwami zatembagajwe aho intwaro z'ubwami zigeze umuryango w'ubwami urubahirizwa kandi n'amatungo y'ubwami akubahirizwa amatungo nico twokwita patrimoine royal birubahirizwa ahantu tanga nk'akarurero nko mu Faransa mu Bugiriki mu Budagi ni henshi mu bihugu byinshi iyo miryango irubahirizwa twebwe natwe ico dusaba tuvuga tuti twebwe ntituje guhiganwa n'abatwara naho tuzi yuko intwaro y'ubwami yatembagajwe mu gikenye n'abasirikare twebwe ntituba turavuga ngo igaruke nabisiguye ndavuga nti intwaro y'ubwami yari ifatanye n'imico n'akaranga y'Urundi kandi nubuvuga kahise ku Burundi utavuze intwaro y'ubwami kandi gushika ubu nta bantu berekana yuko intwaro y'ubwami ari ico iyo baratwaye nabi ari ico abarundi bo baba bayinegura cyane arico gituma tuvuga tuti abakomoka mu nda y'ingoma y'ubwami bakwiye guhabwa icubahiro kibakwiriye batiriwe baraja kuvuga ngo bagire ko bahiganwa n'abanyepolitike ahantu utanga n'akarorero nko mu gihugu cy'Uganda abami baracubahirijwe reka mu bihugu by'akarere abami barubahirijwe aho muri Congo aho muri reka no kuri ibihugu byinshi ibyo bintu byo guhabwa iteka birakwiye tubona ko bikwiye aha rero twebwe duserukira inda y'ingoma y'ubwami twebwe dushaka kugira duhabwe ijambo mu gihugu mugata ijambo ryo kuvuga politique ari ijambo ryo kugira turabe ingene abarundi dusubira kunga n'abasokuru ku mico na karanga byamye bituranga kuko ibyo bintu biriko biratituka cyane abarundi dusa nuko umenga turiko akahise ntaco kakitubwira nkuko nabivuze iyo ngucirengagiza akahise kacu nta kazoza gifise ni nzira yo kugira turabe yuko ico iryo yubahirizwa rishobora no gutuma abarundi basubiza hamwe murazi neza yuko ingorane nyamukuru iri mu gihugu yatumye abarundi ituma abarundi bangazwa abandi bakishwa ku bwinshi bifatiye ku macakubiri ya moko twebwe rero tubona yuko duhawe uruhara dushobora kugira icyo duterereye kugira abarundi basubize hamwe.
Tugaruka ku mirongo ya telefone. Charles ari ku murongo. Charles watumva?
Ndabumva neza. Amahoro.
Amahoro. Uhamagaye urihe Charles?
Ndabumva.
Yego, ufise ikibazo ubaza, ufise icyumviro shikiriza, ugerageze uduze ijwi.
Ikibazo nashaka kubaza icyo yise ijambo, ariko ntasigure ko iryo jambo ari ivuze ijambo guhabwa ijambo mu gihugu. Nungu menda harimo wede interrogasyo ijambo iyo ukoreshe jakano ijambo guhabwa ijambo icyubahiro ugahabwa ijambo mu gihugu nungu menda haba hagiyemo inzira za politiki. Ama kukerekeye guhabwa aho batura aho baba nk'abantu bigeze kuba barongoye igihugu ibyo numva ntacyo bitwaye ngo babibabuza. Ariko ikintu cyo kuvuga ngo bahabwe ijambo ndumva umenga aho bahagarutse bya bintu nyine by'intwaro ya cyane ndabyumva neza nubwo atari kubisigura za nyakubahwa batari kubisigura kubera bo bavuga ngo bahabwe ijambo. Aho bavuze ati bahabwe ijambo urumva ni nk'uko abantu bose bo baratwaye Uburundi tuvuge banka bakomoka kuri Bagaza ntibantunganya Buyoya urumva bose boca bahabwa ijambo kubera nabo n'abantu nabo bigeze kuba batwara Uburundi. Ibi ijambo yavuze icyo ashariye atatse kutugura.
Reka aragusigurira. Murakoze. Mumusigurire.
Ego murakoze. Ego me kuhabwa ijambo si ukuvuga kwinjira muri politiki siko nabivuga. Nibaza yuko icyo wogifatira cyane guhabwa ikibanza mu gihugu nk'uko nabisiguye washaka naho harabami naho harabandi bigeze kuri intwaro z'ubwami mugabo bakaba bubahirijwe guhabwa ijambo si ukugira uje imbere y'abanyagihugu nka kujya abanyapolitiki babikora. Jewe navuze yuko umuntu yo kwibanda cyane ku bintu bijanye n'imico n'akaranga by'u Burundi. Ahantu guha nk'akarorero murazi neza yuko intwaro y'ubwami yayitunganijwe imyaka itari mike imyaka irenga 500 washaka bamwe baravuga yuko yifise n'imyaka irenga 1000. Urumva hari ibintu bitunganijwe hariho amabanga akomeye atarengwa hariho imiziro aho rero iyo tuvuze imiziro no kuvuga ikintu kizira ikintu utarenga ko urumva rero hari aracari ibimenyetso by'intwaro y'ubwami ibyo bimenyetso bikomeye washaka dufatire kuri ibyo z'imico n'akaranga by'u Burundi ingoma z'u Burundi buriya ni ikintu icategezwa kugira aho gikukira imico n'akaranga by'u Burundi ntibizategerezwa kuba ibintu urwego rutwagwa n'abanyepolitike kuko ubu kubera igihugu cinjiye muri demokarasi abanyepolitike baraza bakagenda urumva barakuranwa mugabe imico n'akaranga by'u Burundi bigumaho. Ivyo rero nico tuvuga tuti umuryango w'inda y'ingoma y'ubwami urakwiye guhabwa iyo teka ryo gukurikirana imico n'akaranga by'u Burundi kugira bigume bihuza abarundi. Ni muri iyo ntumbero navuze yuko twohabwa ijambo tukagira ingene dusubira kunga n'abanyagihugu bazi neza akahise ku Burundi bazi neza amabanga bari bafite ibwami bazi neza ingene ibyo bintu bijanye n'imico n'akaranga byo kubahirizwa.
Makoze. Tufise Celestin niyo mwungere uratumva?
Ndumva.
Uri he Celestin?
Ndi muri Tanzania.
Ufise kibazo icyumviro?
Bo, yewe nani ufite kibazo nashaka ndamubaze.
Mu kibazo?
Ego. Ndaramukije mutumire.
Ego ndabaramukije.
Hanyuma ndumva ko mufise ibyumviro byiza cyane ku bijyanye no guhabwa ijambo mu gihugu nk'abami. Jewe nari mfite ikibazo cyo kubaza uradire ibiringo abami batwaye mu Burundi ukaraba n'ibiringo Repubulika zigiye zitwara za nyuma za demokrasi. Nashaka ndakubaza ikibazo mugiye kuzokora gute hamwe mworonka ijambo nk'abami mu gihugu ko mutokwisunga ibiriko biraba nka muri no bihe na cyane cyane mu kwisunga amacakubiri kwisunga ibintu bimwe bimwe bijyanye na politiki kuko kijya gihe abami ntabwo mu ngo bakoresha politiki bakoresha ibintu bisanzwe atari byo kuvuga mu bya demokarasi nashaka kumbaza mbega mwe kuzokora iki hamwe mworonka ijambo mu gihugu cy'u Burundi
mu gihe twohabwa icyo kibanza cy'iteka niko novuga kubera si kibanza cha politiki aho nagira nsubire ndakubwiye neza yuko twebwe ntitushaka kwinjira mu gihugu kugira duhiganwe muri politiki. Ibintu byose bugira aba muri demokrasi hariho demokrasi kuri Repubulika hakaba na demokrasi ku ntwaro y'ubwami nk'uko biri aha mu Bwongereza biri mu Bubiligi bwadukolonije muri za Denmark za hehe aho o demokrasi irakora neza ku ntwaro y'ubwami. Mugabo twebwe nk'uko tubabwira twebwe ntidushaka gufata icyo kibanza cy'umwami inkuba zibiri ntizisangira igicu nk'uko bivuga mu Kirundi. Igihugu kirafise abakirongoye bakiramutswa ku ntwaro ya Repubulika. Aho rero nibaza yuko twotandukanya ibintu naho tuzi neza yuko iyo ntwaro ya Repubulika yaje kugikenye kandi insiguro yayo abanyagihugu gushika uno munsi ntibayizi ntibazi ico arico. Twebwe dufata yuko intwaro ya Repubulika ari intwaro ya kavantara murumva yuko tukiri mu ntwaro ya kavantara. Aho rero ivyo kugira abanyagihugu babisigurirwe bavyumve ntisi ibintu twoza ngo dusigure kugira tuje guhiganwa n'abariko baratwara. Twebwe dushaka ikibanza bishingiye kubungabunga kugumana imico na karanga z'u Burundi. Hanyuma ivyo navyo iyo bikozwe mu ntumbero nziza bituma abanyagihugu bashira hamwe nk'uko byari biri kera ku ntwaro y'ubwami. Abanyagihugu barashira hamwe kandi buri mwaka burya hari ikintu hari umugigwa wakogwa abarundi bakwiye kwibuka umuganuro wari mugigwa ugigwa n'umwami uhuza umwami n'abarundi bamabiye bibuka buri mwaka yuko imiryango y'abarundi bagize urunani inyuma y'umwami umwe se barundi. Ivyo rero nk'ico ni kimenyetso gikomeye cahavuye hano abarundi ugusanga ya miryango irasanzaye burya mu ntumero nziza twovuga yuko uwasenyuye Uburundi yasenyuye ingoma y'u Burundi kuko ivyo bihugu vyadukolonije bobo baracafise intwaro y'ubwami mugabo twebwe barayisenyuye. Urumva gusenyura Burundi kwabaye gusenyura ingoma y'u Burundi.
Dufise Nestor uri ku murongo uratwumva?
Ndabumva.
Uhamagaye urihe?
Ndabahamagaye ndi muri Kenya.
Ufise ikibazo ubaza umutumire icyumviro shekiriza?
Ego me hariho ikintu nashaka kubaza.
Mukibaze?
Ndabona yuko ahanini bariko bavuga ku kibazo kijyanye n'ingoma ya cyami. Uranyumva?
Ndabumva.
Ariko ngiye ku ruhande rw'iwanjye ngerageje kuraba nubwo aho hariya mu banyamahanga ingoma ya cyami gisanzwe ikihari. Natwe ngaha mu Burundi wacu ugasanga reka mudari iwacu mu Burundi ugasanga hariho intwaro novuga nke ya politike itari ya cyami ihindagurika. Rimwe na rimwe ngiye kubiraba ndabona umengo nibyo babikenewe cyane ku ruhande rw'iwanjye. kuko ni hahandi uzosanga umwe bavuga ngo hariya hari umwami ngo hanango hari umukuru burya Afrika turafite ikibazo ari na mpamvu bishobora nko kuba nkajya mu Bwongereza ahageze igihe bakiyamiriza uyu mwami yimitswe umuhungu wa Elizabeth Queen bagashaka kwiyamiriza bavuga ngo ntibikenewe kuko rimwe nari mu kibonekana ko menye igihugu gitwawe n'impande nyinshi n'abategetsi benshi batandukanye bigatuma ibintu bibaye ibintu by'akajagari rero ikibazo nari mfise none iyo ntwaro ya cami ifise intego nk'icanke kugira ngo ibyo bintu bijyanye no kugira ngo ibya cami bigaruke mu Burundi bishingiye kuki ko mbona mengo ku Rwanda rw'iwanjye sinabibona neza hanyuma ikibazo kigira kabiri mbe ntimubona yuko bishobora kuzana ingaruka mbi hagati y'abasanzwe bakora bari mu za politiki hamwe n'ibijyanye n'ibya cami bikazotuma habaho imigwi hariya bamwe bari ku Rwanda rwa cami bamwe bagashaka kwiyitirira abandi tise turi mu mugambo yo tugomba yuko igihugu ari cyacu ibi ni ugasanga bikazana akajagari bigatuma mu Burundi hongera kuba bya bintu by'amacakubiri ukumva ngo hamwe n'abaganwa abandi n'abandi nashaka kumenya ku bintu nka mwene n'ivyo kugira ngo bashobore kutahura.
Murakoze Nestor. Idefense mu musigurira numvumenga abamaze guhamagara ntibumvise kwa isiguye urasigura ko mudashaka gusubira muri politika ko numva ukuntu baguma babaza bumvumenga muje kugira politika mu Burundi.
Ego jeni waza yuko ngira ndi wabyumvise neza sinzi ko ari bose mugabo nibaza ko arabatagarutse ngo bambwire yuko insiguro natanze atariyo mugabo ico no bavuga nuko hadufatiye cyane cyane ku kintu kijanye n'imico na karanga by'u Burundi sindiko ndavuga kuja muri politique aha no sigura ivyerekeye izo ntwaro z'ubwami navuze zoba ziri ngaha mu Bwongereza canke mu Bubiligi canke handi canke intwaro y'ubwami yari ya iyo bita monarchie constitutionnelle ivuga neza yuko umwami ahangamye mugabo atari watwara hatwara umushikirangoma wa mbere nkuko birahandi ivyo rero sivyo turimwo tuge tuvuga tuti umuryango w'ubwami ni wubahirizwe uhabwa ikibanza mu gihugu hanyuma si ukuvuga ngo turiko dusaba ngo tuje muri politiki mugabo turavye amasezerano ya Arusha tukaraba ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo yaryo ya kane baremeza barareba atanga uburenganzira umugambwe cyangwa umuhari uharanira kugarukana intwaro y'ubwami ivyo rero twibaza yuko ivyo zogira igihe cyabyo ebujya ibintu byose intwaro yose igihugu ngene gitwagwa mu bisanzwe biva mu banyagihugu nababwiye yuko uko intwaro y'ubwami yatembagajwe s'abanyagihugu babisabye gushika uno munsi haraca imyaka hafi 60 abanyagihugu ntibigeze babazwa ibijanye n'ibyo mugabo twebwe si ibyo tugarutse ko mugabo igihe byoshika abarundi bonyene bakavuga ati twebwe tubona yuko intwaro y'ubwami yogaruka kuko intwaro ya Repubulika ntituyumva muri ico gihe nkuko ibizwa shingiro ribirekura biciye muri referendum abanyagihugu bakavuga ati dushaka gusubira ku ntwaro y'ubwami muri ico gihe birashoboka mugabo byoshoboka gute mu gihe hasanzwe hari umuryango hari inda y'ingoma y'ubwami isanzwe iri ngaho igenywe kuvamwo umwami mugabo muri iki gihe ntitwuja ngaho ngo tuvuge ngo habe referendum kandi umuryango w'ubwami inda y'ingoma y'ubwami atayiriho ata idaserukiwe aho niho twabivuga aha rero mu gihe ivyo bintu byo kugira habe referendum kugira intwaro y'ubwami igaruke ivyo siho turi muri uyu mwanya tuwe tuvuga tuti intambwe ya mbere nuko kuva intwaro y'ubwami itembagajwe uno munsi twebwe jewe nserukiye inda y'ingoma y'ubwami kugira ivyo bindi byose byokurikira abe ubwego rubibazwa na jewe sinokuraje nyene zo kwiyegeza abashinga nta n'abafasoni batari no muwaganwa gusa bari mu barundi bose kujya imijyango yari kumwe n'umwami tugerageze twibande cyane ku mijyango ikurusha kuja muri ibyo bintu by'amacakubiri y'amoko hanyuma turabe ingene twoterera agacumu k'ubumwe kugira abarundi basubize hamwe ubundi turiko turaza kugira tugwane n'abari ku ntwaro ibyo sizo turimo na gatoya
reka tufise ku murongo kandi David uratwumva
yego ndabumva
uri he David
zende Bujumbura
ufise ikibazo icyumviro
ndabona yuko intwari ya cami yohabwa agaciro yabwe iteka mu gihugu ariko simvuze ngo tuwosaba ko intwari ya cami igaruka ariko nk'uko intwari ya cami yabayeho kandi nayo yakoze ibintu bikomeye cyane kuri bamwe zigisanga ingene baharaniye hagati y'igihugu bakagwanira bamwe mbere bakazigana n'ubuzima bari bakwiye guhabwa iteka bagahabwa icyicaro mu gihugu atari muri politiki ariko bakagira nabo icyo bashyikiriza bahagira icyo bafashije bakabandanya babavuka mu iyo ngoma y'ubwami kumbure bacyariho kandi atari bake barambona amakuru amwamwe nk'ubu nabonye mbere sinzi yuko bariko baganduka ko nibyo nabona yuko bari bakwiye guhabwa iteka bagahabwa icyicaro mu gihugu nk'uko nabo batwara igihugu batwara igihugu bagitwara neza bakarinda injyane bakirwanya nk'uko n'abandi bose bahari bakirwanira nicyo kiyumviro cyane iyo nifitiza na burana bashikirije
murakoze ndabashimiye ariko muravuga ngo ku byo mwibaza ko mwoshira imbere ko ari mico n'akaranga ku Burundi mukavuga ko ku gihe cy'intwaro y'ubwami hariho imiziro hariho amabanga atarengwa hari navuze n'ivyerekeye nk'ingoma z'u Burundi ku cari kintu ikimenyetso ikintu kiranga ingoma y'ubwami ariko mu myaka ya vuba baravuga nk'ingoma z'u Burundi ko zazisigaye zateshejwe agaciro zisigaye zikoreshwa mu buryo butandukanye ari mu manza ari mu bintu byose bijanye n'imico nko kuvyerekeza ngoma z'u Burundi cari kimenyetso gikomeye ku ntwaro y'ubwami mwabasigurira kamaro zari zifise no kugenezwa kubahirizwa
ego me nibaza yuko ibyo biri mu ntumbero ibyo tuvuga irigenwa y'umuyuserukira inda y'ingoma y'ubwami ni kintu abarundi bashobora gufata n'ikintu kije kuneza y'abarundi kuneza y'ukubungabunga kuneza y'ugusubira ku mico n'akaranga biriko biratituka kuvyerekeye iby'ingoma z'u Burundi mu bisanzwe murazi neza yuko ingoma z'u Burundi hari umuryango wari ujejwe ingoma z'u Burundi urumva uwo muryango wari ufise iryo banga nk'uko iyindi miryango yose y'u Burundi yari ifise amabanga ijejwe ibwami twebwe rero tukavuga tuti umuryango ujejwe ibanga ibwami uno munsi atabwami bukihari uwo muryango wisanga we utagifise aho ukukira twebwe rero tukavuga tuti kugira imico n'akaranga by'u Burundi tubigarukire twebwe ntibidutere isoni cyangwa ngo tugire ngo izo batari byo twebwe dusaba turasaba yuko kandi iyo tuvuze turasaba turasaba ego abatwara nibo bazi imbere mugabo turasaba abanyagihugu badushigikire izo ngoma z'u Burundi dusubire tuzihagararire icyo ni ikintu gikomeye cyane ingoma z'u Burundi no babwira yuko zapfakaye canke zabaye impfuzi kujya abarundi bashobora kuvuga ati igihe batembagaje ingoma y'ubwami abarundi benshi baravuze ati turabuze se barundi tubaye impfuzi ingoma nazo zabaye impfuzi mu barundi urumva ingoma zavugirizwa umwami gusa urumva rero muri iki gihe zivugirizwa bose uwikoze ku mufuko aravugirizwa ingoma ubushatsi arazivuza nuwaraya sahuye itunga y'igihugu ashobora kuvugirizwa ingoma ibintu ibyo nibintu twebwe tuvuga tuti ibyo nibintu bitegerezwa kugira uruhara runini kugira tubigarukire ingoma murazi yuko kubera ingorane zihitiye mu gihugu zagiye hanze abahunze barazijana bakagenda barazivuza mugabo uko niko gutakaza umuco urumva iyo zigiye hanze aho bari muri Tanzania bari muri Congo bari mu Rwanda izo ngoma tuzohava dusanga hari ingoma izo ngoma nyine abanyekongo basigaye bivugiza abanyetanzania basigaye bivugiza abanyarwanda basigaye bavuza mugabo zifise icicaro gikuriyo ziva mu Burundi kandi izo ngoma mukaba muzi neza yuko gushika intwaro y'ubwami havuye nta wundi muntu yavugirizwa ingoma byavu zari zifise amabanga yazo aha rero nico gituma notera washaka akamo nk'abatimbo abatimbo saba abantu bavuza ingoma gusa abatimbo n'umuryango w'abarundi warujeje kuvuze kugukana kubungabunga ingoma z'urundi harimo n'abantu n'umuryango bita abanyuka abanyuka nabo nyene bari bajijwe ingoma z'urundi abo rero mu gihe twebwe twemejwe cese tukaba turi mu gihugu boheza bakamenya iyo bashobora kuvuga bati twebwe dukukira kumuganwa aserukira inda ingoma y'urundi
yego
aho niko byogenda
radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanye ikiganiro muri sanga turiko tuvuga kwigenwa ry'umuganwa wa Ildefonse Rugema umwuzukuruza w'umwami mwezi wa kane gisabo yagenywe guserukira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaranditse
dashaka tuza ku mirongo ya telefone dofise Eric uratwumva
ndamwumva cyane
uhamagaye urihe Eric
ndabahamagaye no mu gihugu cya Uganda mu gihugu cya Kampala
ufise ikibazo bazo mutumire icyumviro shikiriza
mu bisanzwe arakaba turakwenda ndamubaza mbere na mbere mbanze kumuramutsa amahoro y'Imana namwe banyamakunda baramukije mwese
namwe nanjye nabaramukije murakoze ugira dusangira ikiganiro
ama nakoze ama jewe aho mperereye ndiko ndaraba ahagiye cya Uganda ni igihugu kigendera ku mico kirafite bafite umwami kandi hakaba hariho na perezida mbere ntarazi ko namwe ziko igihugu gifite umwami ariko nagiye kumenya inge zino niho nabonye hari umwami rero igihugu cy'u Burundi ana twagiye turata imico yacu bimwe n'ibindi byagiye biratituka cyane cyane nk'ikintu cy'ingoma cyocyo mu bisanzwe ibigifite ahantu tuvuga bibi hariho ikintu nkunda kubona ukabona abantu bagize imana z'ubugeni abantu afite anniversaire aburiza ingoma mu bisanzwe kera naho ndi muto ingoma zavugirizwa umwami cyangwa perezida w'igihugu cyangwa ubundi mutegetsi akomeye mu gihugu ariko ndo turaba rero ubu byaratitutse none mwavuga ati twebwe abanyagihugu nitwe tuwushyigikira cyane cyane ndetse n'abatwara igihugu none n'ikintu nyamukuru nka twebwe abanyagihugu twokora tugashyigikira neza ndetse ingoma zikongera zigahabwa agaciro n'ikintu ki kugira ngo dusubire nuko kera ingoma zari zifite agaciro mu gihugu cyacu hama ikindi n'impanuro no hanura aravugiye ingoma uwa ariko batwumviriza nukuri nibyo ubuzima buragoye hariho ababikora ku bw'ubuzima ariko bagerageze guha agaciro ingoma nibyo bundi nabonye abavuze ingoma bambaye kostime n'ibintu byantangaje cyane hama muri Uganda naho nabonye ibyo bundi muri kosteri bitamegemeje abantu b'abakobwa batavuze ingoma by'u Burundi bambaye nabi ibintu byanteye cyane none inkomere by'umutumire ijambo ryanjye ni iri ni ikihe kintu nka twebwe abanyagihugu tuterera kugira ngo ingoma zongere zihabwe agaciro hama nk'abategetsi nabo bufasha ndibaza kugira ngo ingoma zongere zihabwe agaciro murakoze cyane
murakoze Eric
murakoze
ego icyo no kwishura muri ibyo nibaza yuko kandi mbanje kugushimira kuko ubivuze mu ntumbero twariko turabishikiza yuko ingoma z'u Burundi zokubahirizwa aho turiko tuvuga ingoma mugabo burya hariho n'iyindi mico yatitutse kubera itembagazwa ry'ubwami ingoma y'ubwami kuko ndabisubiremo ingoma y'ubwami yari ifatanye n'imico na karanga z'u Burundi aha rero ico twebwe dusaba dusaba abanyagihugu cyane cyane burya abanyagihugu icisha u Burundi hajya nuko kuva ingoma y'ubwami itembagajwe abanyagihugu bafashwe nk'abantu b'inkehabwenge abanyepolitike bahava bafata yuko ibintu byose ari bo babifata mu ntoke mugabo burya abanyagihugu nibo bazi akahise ku Burundi abantu bose bandika akahise ku Burundi barasubira mu banyagihugu bakaja kubabaza ingere ibintu byari bimeze bakabishira mu nyandiko ariko umunyagihugu arabigumana akabiraga umwana n'umwuzukuru uko niko akaranga niko akahise ku Burundi kabungabungwa mugabo rero aha ico nagira mvuge kuri ico kijanye ico abanyagihugu bofasha kugira nk'izo ngoma zisubire guhabwa agaciro zisubire kugira ibanga nk'uko byamye nuko abanyagihugu bosubira bagahabwa ijambo bakagira ico bivuze ko cyane cyane navuze imiryango yari ijejwe iby'ingoma y'u Burundi nk'abo banyuka abo batimbo bakagira ijambo bavuga mugabo iryo jambo bavuga si jambo rijanye no gushikiriza abanyepolitike kuko abanyepolitike baraza barakuranwa bakagenda barabisikanya umuntu agatorwa kubera avuye mu mugambwe kanaka akagenda mugabo ugasanga ya miryango ijejwe ikinakiriya bari bajeje ikinakiriya mu nda y'ingoma y'ubwami bakabura uba bambaza iyo babona ikintu kiko kirononekara nk'aho batimbo turazi neza ko nabunye nibi bababaza kuko ingoma ni zabo hama bakumva ziko zivugirizo bakabona zivugirizo abantu bari bo bose zivuzwa n'abashaka mugabo bakabura aho bitwa babishikiriza twebwe rero iki kibanza cacu cyo guserukira inda y'ingoma y'ubwami ni kibanza gishobora korohereza abanyagihugu bagifise ayo mabanga kugira bamenye abo baganira kugira babungabunge iyo mico
nakarabandanye
batugize ngoma bafatire ingene twibwe twuje imbere tugahagararira izo ngoma z'u Burundi
Pacific ari ku murongo Pacific uratwumva
urabumva cyane
uhamagaye uri Pacific
ni Burundi mu Kayogoro kama kamba
uvese kibazo baza icyumviro shikiriza
ni cyumviro kiri kumenya ikibazo mbaza umutumire nongera nterera
mubishikirize
manje kuramutse umutumire kandi namwe mwanyakiriye hanyuma tuzanze n'iki ari cyo cyumviro mu Burundi bwe novuga ko twataye akaranga ariko ni twataye akaranga nuko abadukanguriye bagiye batitura ibijyanye n'akaranga kacu kuko yena kuze numva ko dufite imiryango dukomokamo nuko muturaje ukivuga ariko iyo miryango ubu nikivugwa ba ukiri imbere amoko umuntu kumenya ngo naka ngo ari mu bwoko ubuhe aho kumenya ati ari mu muryango uwe kuko twese turabarunda ariko turafise imiryango dukomokamwo rero nibaza ko hamwe bariko babidufata n'ubuzi imbere natwe abene abanyagihugu tukabashigikira kugira ngo iteka Uburundi bwahoranye imbere y'uko abakoloni baza kudukoroniza tukarigarukana kuko twego twikahise ku ntwaro ya cami hari ibintu byinshi byariho ariko ubu byaracitutse twagiye ngo turi muri demokarasi ariko demokarasi ugiye kuraba demokarasi iragoye ariko nibaza yuko bogerageza hakabaho urwego rujejwe ibintu by'imbo n'imiryango ibintu kahise ku Burundi imico kama y'u Burundi ikagira ntibarizwa neza ku buryo umuntu afite ikibazo agira aho yitura kubera ko nk'ubu mugenzi wanjye kwa kazi yabajije yavuze ku bijyanye n'ibintu bijyanye no kuvuza ingoma usanga buri ngoma umagize ubugeni imanza zitandukanye ziko zivugirizwamo ingoma abantu bo tugasanga ingoma nta gaciro bakiyiha ariko ari ingoma yari ifite icyo yerekana ku bijyanye na kahise ku Burundi n'imico kama y'u Burundi
ego mubaze icyo kibazo
rero ego hanyuma nashaka kubaza none ni iki bariko barakora kugira ngo ibyo bibazo bya bitatorewe inyishu tubona igihe turimwo ko tutari ko tujyana n'ibihe byerekana Burundi muri kahise ko ariko tugomba gusubiramwo barabona yuko mu nzego zitwara igihugu bazobibemerera nicyo kibazo
murakoze
ni iki bariko bakora ku alo
ego heraheza
n'igiki bariko bakora kugira ngo ibyo bintu bifate intumbero kugira ngo umwe umunyagihugu mutoyi ujye twokwita mutoyi azabimenye amenye n'uko ngene ashobora gushigikira icyo cyiyumviro kuko nk'akarorero nivuge nka jyewe ndumva ko imico ya kera tuteza kuyishyira kugira ngo tunagure indero y'ugwaruka n'akazoza k'igihugu murakoze
murakoze ndabashimiye Pacific umwishyure mutumire
ego nam ego murakoze cyane ku kuntererano watanze ku byerekeye ingoma hanyuma kuri ico abajije yuko ati mbega abatwara bo bifata gute buzemera gute burya nsubire ndabibabwire hajya imico na karanga by'u Burundi zari bifatanye n'ingoma y'ubwami mu Burundi aha rero igihe haje nshaka mvuge yuko ibyo bintu murabona ku intwaro ya Repubulika mu bisanzwe bitwa kwinjira muri demokarasi hakaba amatora ibintu ye nibyo mugabo imico na karanga kugira byubahirizwe kugira bibungabungwe biteza kubungabungwa n'urwego rw'amaho no kuvuga abanyepolitike ntibashoboye kubungabunga imico na karanga by'u Burundi turazi uko iyo bahabaye leta bashiraho ubushikiranganji bw'imico na karanga ariko ubwo bushikiranganji ababutwara bavuye muri iyo migambwe kandi baravye ubushobozi bafise kugira babibungabunge ikintu kibuze rero ni ugo rwego mvuga n'urutwegwe tuje guserukira no kuvuga guserukira inda y'ingoma y'ubwami ishobora gukorana n'imiryango y'abarundi imiryango y'abarundi yari ifise amabanga yari ijejwe ibwami abagifise amabanga abagifise ibyo bashobora kujejwa muri iki gihe turashobora kuvuga tuti boba bafise aho bavuga ati abo tubishikiriza naba kugira mu ntumbero yo kugira turabe neza tubungabunge iyo mico na karanga aha nariko ndavuga nk'ibyerekeye izo z'ingoma ubu baba bafise icyo baza kutubwira n'abaserukira inda ingoma y'ubwami kugira ubwo gwego gwameho ariko nkuko mubizi nkuko mumaze kubibona murabona neza yuko imico na karanga by'u Burundi bitituka kubera abanyepolitike niba bishoboye kubera nabantu baza bagenda uko niko demokrasi imeze mugabe ubwo gwego gwamaho ariko dushaka gusubira tutinjiye muri politiki nivyo nivyo turiko turasaba abanyagihugu ubwabo ubwa mbere kuko abanyagihugu nibo bashobora kuvuga bati ubwo gwego turarushigikiye dushaka ko rubaho nabahaye karorero
mvonagure
tugatinga tugasubira tukabiha tukabinagura bigasubira bikagira ingoma zigasubira zikagira agaciro hama ikindi naco burya sinotinya kubivuga abarundi bamaze kuza turegerana kugira turabe yuko twasubiye kuja hamwe naco uza yuko n'uwo muganuro twukora mu ntumbero y'ukugira abarundi basubire bazi bararonka ico bahurira ko kujya kwa kera abantu bashobora kwitwa nk'uko umuganuro nk'uko babivuze nk'uko abo bamenyesha amana baje bavuga ngo ni mugigo w'abapagani ibyo bintu sibyo ibyo navyo nyine nagira ndabibutse yuko abarundi dukwiye gusubira ku mico yacu kugira dusubire kuba abarundi kuko abazungu nico batwicishije batweretse yuko ibintu byacu ari bibi tubireka tugafata ibyabo izo nabyo murabona yuko twatwaye nyabahururu kuko turiko twata imico na karanga byacu ubu rero tubona yuko ibintu nyamukuru izo ngoma jewe nk'ubuserukira inda y'ingoma y'ubwami ndavuga nti twozihagararira
murakoze
izo z'umuganuro woba nawo nyine twuhagararira mugabo tukawuhagararira tavuga tuti turi ndumwami cyangwa ndi se barundi
reka
tuzigira mu nzira yo gusubiza hamwe barundi
tuze ku mirongo ya telefone tugaruke hari Benoit turindiye ku murongo uratwumva Benoit
ndavumva
Benoit uvunagure umwanya ugiye kugenda nimba ufise ikibazo cyangwa icyumviro nyarutse
ese inyungu yabirihe ku muturage uje kujya mu bwami kandi azi ko asize guverinoma cyangwa umva ibyiza abaturage bakabaye ubwami babureka kubera ko ibyiza guverinoma niyo yakabaye igira icyiza ku muturage kuko numva ubwami n'ubundi ntabwo bwagira ikintu bugezaho umuntu nk'uko mbere byahoze n'ubundi bwarateranaga bukarwana hirya no hino
murakoze turamutaye ku murongo Benoit mbwa icyumviro yashikirije twacumvise nashaka ndababaze ikibazo amasaha ariko arayitera nk'uko muri hanze y'igihugu muri Londres mu Bwongereza mwabona kwicwa ijyanyu mu byo muri ko musaba yo barishika kure cyane murafise ababaserukira mu Burundi
biragoye kugira umuntu avuye ngo aracisa abaduserukira ntituriko turakora ibintu nk'uko twaba turiko turiyamamaza cyangwa turiko turashaka abadushigikira mugabo ndabisubiyemo ibi ni ibintu sinovango nibishasha mugabo tushaka kugarukana ikintu twofatira ko cya kera gishobora gutuma abarundi dusubira kuba abarundi aha jewe rero ico mvuga nk'uko turiko turabisigura umunyagihugu wese ahari akumva yuko ibyo turiko turashikiriza bishobora kugira kunguko kuzima bw'umunyagihugu kuvyerekeye ibyo bijanye n'akaranga n'imico by'abarundi uyu niwe yoheza kanshigikira agashigikira icyo cyumviro hanyuma na jewe hageze ko ntaha icese nkataha nzi neza yuko nakigwa muri icyo kibanza cy'ukugira tugire agacumu k'umwe duterereye mu kugira abarundi tubasubize hamwe tubicishije mu bintu by'imico na karanga z'u Burundi urumva rero sinovuga ngo ndafise abanserukira mugabo turazi neza yuko hariho abashigikiye sindiko ndishije imbere nk'ugomba kuja gutwara canke kugira gute ni cyumviro cyari gisanzwe kihari nitege tubona yuko coshigikirwa kugira abarundi tureke gusamazwa na politike kuko abarundi muri iki gihe bose basa nuko umenga bagiye muri politike gusa hanyuma dusanga twaribagiye imico nakaranga byaza
imbere ko turangiza hasigaye nk'umunota umwe nashaka ndababaze muri ivyo byumviro muri ko murashikiriza byo gushigikira karanga agateka nakaranga mu Burundi hari abategetsi mu Burundi mwa muravugana ku byerekeye ico cyumviro
nkuko mwabitanguye igenwa ryanje nk'userukinda y'ingoma y'ubwami bibaye cese mu ndwi nta zitatu zine ziheze ibyo rero no biracari bishasha twarandikiye umukuru w'igihugu kugira tumumenyeshe yuko hari userukira inda y'ingoma y'ubwami ibyo rero kwari kubimumenyesha si kumusaba uruhusha no kubimumenyesha hanyuma mugabo bikenewe yuko babishira imbere nkuko tugiye kuzobisaba batwemeza icese nkuko twabyanditse muri iyo kete hanyuma baduhe ikibanza cy'iteka mu gihugu kuko duserukirinda y'ingoma y'ubwami ifise ifatiro abanyagihugu bose bafise ku ifatiro nkuko cari gihe abarundi bari babanye neza atamacakubiri yari ahari kandi kubijanye n'imico na karanga byari bimeze neza ubiko biratituka rero ariko turaba yuko umukuru w'igihugu
umwanya urarangiye
bashobora kubyikira muri iyo nzira
murakoze cyane murakoze yari umuganwa Ildefonse Rugema umwuzukuruza w'umwami mwezi wa kane Gisabo yagenywe guserukira inda ingoma y'ubwami mu Burundi yakaradushikiriza ivyerekeye ibyo yishinze inyuma yuko agenywe muri ayo mabanga dushimire rero umutumire muganwa Ildefonse Rugema dushimire kandi namwe mwese mashobora kudukurikirana n'abasabye abahamagaye bagasaba ibibazo akabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyiyumvira mugire ibihe byiza
Dr. Mash Production Holy Seven Your Smile Nasikiliza Sauti Amerika Tusikilize Sauti Amerika Yelewe Yelewe Nasikiliza Sauti Amerika na ugendo dusangire jambo ya huje benshi muri sanga ya konse byinshi agasaro kaburaga kaboneke benshi aha kaboneke benshi ejo hiza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu munara ejo hiza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu munara